umukuru mugisebe yakiriye gutangurira ico gikorwa ku murwa mukuru butunzi Bujumbura. Pierre Claver ndayicariye yasiguye ko iki gikorwa giteganywa n'ingingo ya gatandatu igenga mu rwego kumenya ukuri no kunywanisha abarundi. N'ingingo ivuga ko abarundi n'abanyamahanga bitanze mu gukingira abari bageramiwe no bwicanyi babwirizwa kumenyekana kandi n'idondoro yabo igashirwa habona bafatwa nk'inkingi z'ubuntu. Pierre Claver ndayicariye yavuga ko n'abarokowe bifuje ko abagiriye neza bamenyekana. Kubwiwe ntaho bitaniye no gukiza canke gukingira igihugu. Inyuma y'ibiganiro kuri uyu wa gatatu yabwiye amenyeshamakuru Bitigiri byamaze kumenyekana.
Amakuru duhabwa n'abatanze intahe kuri uyu canke uwundi mu gihugu cose turashikana nk'abantu bashika ibihumbi barenga 11.
Bamwe mu barokotse mu bwicanyi y'igihumbi 972 bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi barimo Maître Fabien Segatwa, igico c'akaba n'inararibonye mu mwuga w'ubushingwamanza mu Burundi no ku mugabane wa Afrika bari batumiwe. Amagara afise uyu munsi yakesha Musenyeri Joachim Ruhuna yahuza twara diyoseze nkuru ya Gitega hagati na hagati mu Burundi. Ubu mu 1996 yishwe n'inyeshyamba. Ubundi akesha ubuzima ni Musenyeri Evariste Ngoyagoye yahoze yatwara diyoseze nkuru ya Bujumbura aherutse gukukuruka. Yabashingiye nta ikomeye.
Abantu bihebeye Imana bagendera ijambo ry'Imana baratandukanye n'abandi mu buzima. Nawe uvuga yuko yakubahwa nyakugendera Musenyeri Ruhuna canke nyakubahwa Ngoyagoye yabigize ngo ni uko hari ikintu cyo Kristo azoronga iwaje. Iseminari nkuru y'i Bujumbura yaratubereye icigwa yuko umuntu icyo yemeje ashobora kubikora.
Ubundi yashingiwe intahe ni Padiri Charles Gahebe yarafunzwe kubera gukingira Abahutu. Padiri Firmin Nahayo barimo yatabaye. Wakijijwe mbere yemeza ko yagumye no mu mabanga yiwe y'ubuyobozi bw'amashuri.
Icya mbere cyabaye mutumire Padiri Karoli Gahebe yatumye n'umutima ugukunda Imana no gukunda abantu. Kenshi yarakingiye jewe Nahayo Firmato yarokoka ndahanga mu kongera amasibasa abantu baramara ngo njya mu bana ndarera abantu ndaratugoye wa mwaka cyo gutara cyahe ndahitiza ndahitiza ndahitiza
Gervain Bigira cyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe RCPL hano yagateka kakiremwa muntu akaba n'ubacitse ku icumu bwicanyi bwa 93 bwibasiye abatutsi arashimishwa n'intambwe mu rwise verteye gusasanga hakira gahaze.
Byagize yuko habaho kwerekana abo bantu babiri cyo bafasha kugira ngo barokore ubuzima. Kuvuga nuko ibikoze mu gihe ubona yuko uwo mugwi utemera yuko habaye ubwicanyi ku bantu b'ubwoko bumwe cyane cyane bw'abatutsi, ariko kwemeza yuko hapfuye abahutu gusa ntibizoza bitanga ukunywana kw'abarundi mu gihe uwo mugwi uhingiye ku mugwi umwe w'abarundi.
Ndayicariye yamutse mu rwisa vere yavuze ko amatohoza azokorwa yo kumenya inkingi z'ubuntu z'ukuri yazitonderwa bitewe n'uko hari abantu bakijije abandi mu duce tumwe tumwe bageze ahandi bakiri inkumbi.
Uwakijije abandi tumwe akiza babiri bukeye yica batanu, tumwe akiza 10 bukeye yica 50. Twaramenye abantu bakize kubera bagiye kuba bashumba abacakara mu miryango ya naka imyaka n'iyindi gahera kandi baracariho.
Umunyamategeko Segatwa nawe yibukije ko Musenyeri Ruhuna kugera umunsi yicwa ikigo ciwe cari ubuhungiro n'amakiriro kuri bose.
Ibyo mvuze gusa ibyo mu 72 mugabo murengera abandi igihe ari Musenyeri Gitega aho yabakijije abari bahungiwe kukiwe kwa Musenyeri Ruhuna hama ari ahantu ahungirwa n'abantu bakuwe atasubiye maja baja kwa Musenyeri Ruhuna.
Urutonde rw'abitangiye abandi mu rwise vert nturasohora kugira ruje habona buri wese arubone. Rubacyerekeye kandi gusa ubwimo rw'igihumbi 1972 ijwi rya Amerika ryamara kumenya bamwe mu bakiriho rizobaganiriza. Kugera ubu gihugu ntacyo giteganya nk'agashimwe ku bantu barokoye abandi mu ntambara zagiye zikurikirana mu Burundi. No ku munsi mukuru wo kwikukira aho hatangwa ubushimwe ku bantu batandukanye harimo n'abanyamahanga baba bafashwe nk'abakoze ibikorwa by'ubutwari mu bisata bitandukanye ntibaba barimwo. N'itegeko rya Sever ntacyo rivuga ku bijyanye n'ingororano. Mu mpera z'ibihumbi 2021 mu rwi Sever wasabye inama nshingamateka n'inkenguzamateka kwemeza ko ubwicanyi bw'ibihumbi 972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Mu nyuma Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ataragera k'ubwo bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi bwitsweho nyabwoko, asigura ko ingaruka mbi mu gihugu hakiri ibikomere vyakahise zishobora kuba nyinshi. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.